inkuru z'urupfu rw'umufasoni Rose Ndayishimiye umurundi kazi zatangiye kuvugwa ku munsi wa mbere w'igendwi bukeye. Izo nkuru ziremezwa n'igipolisi cyo mu gihugu cy'u Bubiligi mu gisagara cya Charleroi ku birometero hafi 60 uvuye ku murwa mukuru w'u Bubiligi i Bruxelles. Abamuzi bavuga ko uwo mukenyezi w'imyaka 48 yaheruka gusangayo umugabo wiwe yahungiye muri icyo gihugu avuye mu Burundi. Mu itangazo igipolisi cyasiguye ko catoye ikiziga ciwe mu nzu y'uwundi muryango w'Abarundi babana hafi. Ikinyamakuru candikirwa mu Bubiligi La Nouvelle Gazette candika ko uwo mugore Rose Ndayishimiye yari yagiye gufasha udukogwa two muhira uwundi mukenyezi mugenzi we yaheruka kwibaruka. Ubona ko bari bazinanye kuva mu Burundi. Igipolisi cyatangaje ko casanze ikiziga ca nyakwigendera kiri munsi y'igitanda mu cumba c'abana muri urwo rugo yari yagiyemo kuramukanya. Uwo n'umwe mubegereye uwo muryango wa nyakwigendera.
Polisi yamubwira ukuntu byagenze, baca arambwira ati rero twasanze yamukubise ikintu mu mutwe hamara muniga. Twamusanze ari ya longe muri chambre yambaye neza impuzu yari yambaye, ariko manto yiwe niyo yari yakuye. Bigaragara ko yari yaje nyana aje gufasha umudamu kugira amufashe amasuku n'iki. Baramwica kandi polisi iratubwira ati yapfuye mu mapremidi.
Ibi byateye icuka kibi mu Barundi baba muri icyo gihugu ndetse n'abandi baba mu bihugu bya Buraya. Mu kwezi k'umunani hari uwundi yapfuye mu buryo budasiguritse muri icyo gihugu. Inyuma y'ukwezi kumwe hapfa uwundi mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara c'Inahe. Ubu wa nyuma abaganga bemeje ko ibipimo byerekanye ko mu nda yiwe hari hasa n'ahaturiwe n'ubumara. Bamwe mu Barundi baba mu Bubiligi bavuga ko bagiye kwigengesera aho bagendera n'abo bagendana. Kumumenyesha makuru Josephine Johnson Nkunzimana n'umwe muri bo kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Tugendera ahantu henshi, tugendana n'abantu benshi, kwicarana abantu baraja mu mamanza, ivyo vyose tujamwo ni risiki. Kubera ntubuze umuntu muri kumwe hama ngaye Buraya ntihandi ushobora guhura n'umuntu muhuye rimwe, ubwa kabiri ugiye kumuramutsa kubera bakure ukagenda ukanarara. Umuntu ashobora kwicirwa aho yagiye kurara, umuntu ashobora kwicirwa aho yagiye kwicara n'abandi kandi yaragiye kuryoherwa. Ubu ni ukwicungera abo bagendana, umuntu akaraba ahaja, umuntu akaraba icanwa, ica afungura, urumva ntitwijajare.
Abo Barundi bavuga ko agiye kuba kwinubana kwinshi. Ivyo bikunyugwa nuko bamaze igihe bike ku burozi bwaba burungiye kwa buvuye mu Burundi. Ni mu gihe umumenyeshamakuru Bobo Rugurika arongoye Radio RPA kimwe muzatuririwe mu Burundi ubu ari mu buhungiye muri icyo gihugu yeruka kuvuga ko afise amakuru yo kwizera ko hari abantu bahunze, harimo abamenyeshamakuru, abaranye agateka kazi na muntu, abanyepolitike n'abandi barondegwa kugira ngo bicishwe uburozi iyo bahungiye. Nabo nyene yavuze ko afise amakuru akwiye ku butegetsi bwo mu Burundi bumurondera hasi hejuru. Kuva ku nduheze Bobo Rugurika ashize ahabona ayo makuru nta uragira icyo yavuze ko ku ruhande rwa leta y'u Burundi. Yamara mu kiganiro giheruka n'abavugizi b'inzego za leta, ibiro by'umukuru w'igihugu byashikirije ko abikeka uburozi canke ishano ari urukurukuru. Icyo bikoze no mu rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere aheruka gucirwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose, ubushinjacaha bwagirije arengiyome bunyoni ko mu buryo yashaka gukoresha mu kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari harimo gukoresha abapfumu n'uburozi. Umwe mu Barundi bari hanze yatubwiye ko icyo nyene kigaragaza ko icyo kigwanisho cy'uburozi n'ubupfumu abategetsi bakizi kandi bacemera ko gishobora gukoreshwa mu nyungu zimwe zimwe. Mu myaka iheze inyuma y'ibihumbi 2015 hari Abarundi batari bake bafatiwe mu Rwanda bagafungwa biketswe ko batumwe n'inzego z'iperereza ry'u Burundi kurabaho abahunzi baba canke ko kanaka ariho ari. Ubwo bwikeko bwasubiye kwibonekeza rutuma amakenga aba menshi muri bamwe mu Barundi baba muri ibyo bihugu cane cane vya Buraya.
Nta mwongo buri sato bidahitswe, abo bose tugendana si bo beza kandi n'umuntu ashobora kuba korompe bigakunda. Abantu bari ngaha barangaje, abandi barahunze ingorane izincanke ziriye, biratangaje kubona hoba hariho bashaka kwica umuntu yamaze guhunga aho wamuhungiye abariho asubira kugusanga. jeni wazakubuia natuwe dukuye kumenye ubwenge tukikingira gusumba uko twahora
igipolisi cyo bubiligi cyarafashe kirafunga umugore wo mu rugo nyakigendera yatewemo ari kiziga umugabo wiwe aracidegenza kuko igipolisi kivuga ko ari we yatabaje ku munsi ugira kabiri maze kibona kuja gusakiwe igipolisi cyatangaje kandi ko amatohoza yatanguye kandi ko ibipimo byo kwa muganga ari byo bizokwerekana neza ingene umurundi kazi yishwe n'imvo zatumye agandagugwa. Pierre Clavier Niyonkuru ku bwijwi rya Amerika.